Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 13 y'ukwezi kw'icumi na rimwe mwaka w'2018 isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Nkundikije. Kazi mu kiganiro muri sanga abarundi batavuga rumwe na leta baba mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko imishikirano ihuza abarundi atacu yavuyemo kubera umuhuza perezida w'Uganda yuri Museveni atabishizemo ingoga kandi ko n'abatetsi mu karere ka Afrika umuseruko bari kumwe nawe mu kutayishigikira ivyo biri mu itagazo ryasohowe ku munsi wa Mungu itariki 11 y'ukwezi kwa 11. Iryo tangazo riratera kamu kandi ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ishirahamwe rya Afrika gasaba kugarukira iyo mishikirano kugira ngo ntibe imfagusa. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye Dr Jean Minani, umukuru w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Dr Jean Minani.
Mwiriwe neza Frederico.
Murakomeye. Murakoze gushima. Turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Mwiriwe neza Jacques Bigirimana.
Ndahaye miriwe na Dr Jean Minani.
Murakomeye namwe.
Turashimira Imana mbona bwa keye.
Yegome turi kumwe kandi na Leonard Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD, akaba kandi nawe nyine yahoze ari umukuru wa Senared yarabaye kandi n'umushikiranganji w'intwari hagati mu Burundi. Mwiriwe neza mushikiranganji Leonard Nyangoma.
Amahoro neza Frederic. Amahoro neza Yakobo, amahoro neza Yohani Minani.
Murakomeye mwese.
Mwese cyane.
Yego turakomeye. Turakomeye. Sinzi ngamwe ngaho.
Natwe turaho.
Ah ngaho mwiruka mu matora.
Yego. Leka rero dutangure kuri wewe Dr Jean Minani, murasha kutubwira ikintu cyatumye abatavuga rumwe na leta baba muhanga bagiriza umuhuza yuri Museveni ko atafashe nk'ama imishikirano y'abarundi. Dr Minani.
Undi naho yashitse. Yahagaze atana kimwe ishitse ko kiboneka abarundi bari biteze. Kugwacu bwa mbere na mbere arabyononye ni leta y'u Burundi y'u Bujumbura n'abayitwara n'abayishyikiye kuko ari nta nyabyo batigeze bashaka kujya muri ibyo biganiro. Uwa kabiri turavuga yuko akarere ariko kari kajejwe guhuza abashamiranye atacu kakoze kugira ngo ushobore guhura twese twicare hamwe nk'uko twabibonye igihe twarimo twaganira amasezerano twasinyiye Arusha. Urabona ko bari bashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo bahuze abashamiranye ariko ubu nta ngufu na n'umwe yabishyizemo.
Dr Minani, nashaka tuvuge cyane cyane kuri ibyo bigo bishasha byagirizwa umuhuza perezida w'igihugu cya Uganda.
Reka ibyo nimwo ndaza ko bwa gatatu twarabonye yuko umuhuza ariwe ariwe Museveni ariwe yari gushobora no gufasha wamufasha Benjamin Mkapa nta nguvu yabishyizemo na gatoyi nawe nyene nabyo nyene kuko Mkapa yakoze nk'umengo ntagira umufasha nta bakuru b'ibihugu bahari bamufasha bako karere. Byose byatumye ibiganiro bidindira ataho bijya ataho bishika.
Ego minamwe Leonard Nyangoma, uko niko mubibona umuhuza yuri Museveni niwe mwota kwa makosa canke amakosa ari ku Barundi hagati yanyu abanyapolitike mwebwe nyine?
Eka Frederic mbandi nkosoye gatonya. Abatavuga rumwe na leta batashimye ingene ibiganiro byashoboye kugenda ndetse ntibyakunze ntibyigeze biba abatavuga rumwe rero na leta ntibari hanze gusa n'abari mu gihugu bavuga cyo kimwe tuvuga rumwe ariko kuko mubizi ndabizi Dr. Minani yashyize mu biganiro byarusha kuhaje kubivuga Yakobo nawe nyine yarabiciyemo cyane rwose igihe inyagihe nyine yari muri FNL ijyari rongowe na Gwasa icyo tuvuga rero nuko kugira ibiganiro bishoboke nuko haba ku mpande zibiri ziganira abatavugana umwe na leta haba hari ubushake ku mpande zose icabuze cya mbere nuko hari ubushake buke kuri leta burya leta ko ivuga ko ari ifite ingufu niyo igira intambwe ya mbere ikabona yuko hari ingorane kandi ntawuhakana ko mu gihugu hari ingorane nyinshi ikimenyamenya ibimenyetso n'impunzi zirenga 500,000 n'abantu bapfunzwe fungi vya politike naho abesha ngo apfungiwe ibindi n'ibindi nkaje ubonda ndi hanze canke Dr. Minani ari hanze aba indongozi nyinshi z'imigambi zavuga mwe na leta ziri hanze ibyo rero leta yateza kwibaza ikibazo yonye niti ngo tuganire ibyo ari kuba byiza ndetse iyo tuganira hagati yacu atanundi abanje kubijamwo aho niho byari kugira akamaro nufatira nk'akarero kujya mushyaraganje wa mbere wo muri Ethiopia wenyine yarekanye ko ari umuntu koko akunda igihugu ari anome d'etat umuntu wa leta koko aca arafata inkingo nyinshi twumvikane na Eritrea barabikora twagiye tumva byaheze ariko n'ubu
Nyangoma ibyo biganiro hagati y'abarundi
yavuze yuko leta ariyo yanse abo bahuza nta mwete babishizemwo nico gituma bamwe basaba bati base byungururize hejuru ari
ico cyimvira ushikirije mushya na Nyangoma kirashoboka uyi abanyapolitike mwebwe murashaka kuja hamwe mwebwe mwenyine atabahuza bahari mu kagira ico mushitseko
yoshoka mugabo ndakubwiye uko nabivuze hamwe leta yugira iti bo yego twashwanye n'abariya n'aba abatavuga rumwe ariko imbere hejuru ya twese hari igihugu cacu iki gihugu cacu rero reka ibi byose tubihagarike bakatanga n'ibimenyetso bakarekura abanyororo bakarekura impunzi zigatahuka ku bwinshi n'ibintu byinshi byokogwa bagafuta bagahagarika ngo izo ayo mantu ze bandikiye abatavuga rumwe na leta bavuga ngo ngo nibabafate bakabihagarika iyo mitahe bakayihagarika n'ibindi bitari bike bukora hanyuma bagaca bagira bati enda tuganire ariko uravyaho ibintu bigeze umengo biragoye cyane ariko ntawohebura ntawutanga imana guhebura birashoboka n'ubuko bukwikubita agashi tugatunganya ibiganiro bikenewe tukumvikana no kumuhuza bikenewe umuhuza twiyumvamwe twese nibyo byiza na kare abo bahuza baduha kenshi buhura abo arabo baduhaye nyine ku ngufu hanyuma ariko turushoboye kwiyumvikanira kumuhuza b'igihe bikenewe tukamwitorera akaja hagati tukagira ibiganiro tukazajya dushikiriza amakungu ikintu twubatse kuko ntiborindira kuko bakunda kuvuga ngo none ngo hatuje mu biganiro ariko aratugwanya twe ntitwashaka gukoresha ingufu ntibarindire yuko abantu kukwihebura muri bamwe bamwe bashobora gufata ibigwanisho bakagwana ariko ibyo si byo twashaka
egome ereka reka duhe n'ijambo Jacques Bigirimana nawe nyine atubwire ukuntu umugambwe wiwe reka nabo bavuga rumwe bakiriye reka ibirego bishasha bivuga ko umuhuza perezida wa Uganda Yoweri Museveni ariwe afise amakosa kuri ibyo biganiro bitagenze neza duga ku ijambo mushika na Jacques Bigirimana
murakoze bwa mbere na mbere mbaje gusubira kuramutsa abo bene wacu turiko turaganira bataba hano cyo baba baramenya cyo nuko nk'umugambo FNL ndetse n'umindi migambwe turi kumwe ntitunezerewe kubona abo bantu tuzi icyo bamaze mu gihugu tuzi n'icyo bamaze
bari hanze y'igihugu badashobora gutaha. Ibyo ntibitunezereje. Yego mbere amajambo duterana ya politike n'ibindi, ariko tugiye imbere rwose tukabaza imitima yacu, turumva yuko twifuza yuko tuba hamwe nk'uko twari hamwe imbere yabijya ibintu byo mu 2015, tukavuganira ngaha mu gihugu, kuko bose ndazi ko bakunda Burundi kandi ndazi neza yuko bafite icyo bigeze kwerekana mu bijyanye no kwereka Abarundi n'amakungu ko bakunda Burundi. Rero nashaka ko kajya gatsima kabaranze igihe Burundi bwari buherutse kwitorera inzego za demokarasi. Ndazi neza yuko hari ibintu byinshi abo bashingandaye babiri barengeje ko ararenza ko ibyo ari bo babaje barabirenga ko barashira ineza y'igihugu n'abanyagihugu imbere, ibintu biragenda neza. Ariko rero iyo bakora avuga uyu munsi ndiyumvira urya mutima bari bafite kiriya gihe iyo waroye mugabo nibaza nti ntibirarenga. Rero nagira ngo uyu munsi cyokogwa nibareke kuta umwikomo ku banyamahanga. Ikibazo cy'Abarundi kiri kuri Museveni na gato, ikiri kuri Mukapita gato, ikibazo cy'u Burundi kiri muri twebwe nyine Abarundi, kandi kiri muri twebwe nyine abanyepolitiki. Rero ugamena mbere ho niduhinduke imitima mibi, cyari imitima mibi irimo ibintu by'ugomba kwihorahorana cyane kubanganyana, tubane tubireke turabikira twokora muri rusange, tukurengera ibitubabaje. Hanyuma ega turashobora no guhurira n'ahandi atari n'i Arusha, kandi tugahurira n'ahandi tutari imbere y'umuntu n'umwe w'umunyamahanga. Yee nibaza yuko rero
icyumviro n'umushyira ntahe nyangoma yashigikiye. Reka twibutse abari kora twumviza ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi ya Amerika. Turi kumwe na Etienne. Etienne, muri weneza?
Mwiriwe.
Muri hehe?
Twebwe duherereye mu Burundi.
Izina ry'ikirundi?
Nacho nikuye ko umuntu akwidondora cyane kuko
duga ku ijambo unyarutse ikibazo cy'icyumviro.
Jake nagomba kubaza.
Yego.
Nuko hano bagerageje kuvuga yuko akarere ka Afurika ariko katabize minege Yoweri Museveni atabize minege. Nagomba kubaza none nk'ibintu uwo yagerageje kuvuga ati niba batabize minege none abarinde ko twumva ibyageragejwe kuba byose by'ibiganiro Mukapa nta kintu avuga ngo tuvuge dutse yatangaje ikintu, none ibyo barahise bagashaka bimenya gute.
Reka tubaze icyo kibazo mubajije. Reka dutangure kuri Dr. Jean Binani, duga ku ijambo ikibazo cya Etienne. Etienne arabaza ukuntu mwamenye ko perezida w'igihugu cya Uganda ariwe atashizemo ingoga muri ibyo biganiro, n'igihe kuko na Mukapa n'ibyo yatangaje bisa ni byavuze nyine ko ibiganiro ataho biriko biraja. Mwamenye gute ko Museveni ariwe atashizemo ingoga muri ibyo biganiro?
Ubwa mbere n'umufasha wiwe Mukapa yarivuze ati akarere abakuru b'igihugu b'akarere ntibamfashije bikwiye, n'umuhuza nafasha nawe nyine ntiyamfashije bikwiye. Nonumva wumva bigoye kumenya. Ubwa gatatu biravugeka neza ko atanga uvuna ngeyi bashizemo, kuko bashiramo ingufu nka zirya bashizemo igihe twamo twaganira rusha ubwa mbere na mbere aba bakuru b'igihugu b'akarere. Nukuri twese twari gusanga twicaye hamwe turimo turaganira.
Ikintu mwibaza ko bari gukora ni iki batakoze?
Nyangoma bivuze nako na Jacques ndamushimiye kuno munsi ku ijambo yavuze. Nukuri yo haba ugushaka kwa twese cyane cyane kwa Leta, kuko niyo ifite uruhara runiniya abo batwaro babwihaye ubutegetsi. Iyo babishaka bagashaka umutima wo gukunda igihugu, bavuga ati mu gihugu hari ingorane, niho kumavuga ngo nta ngorane zihari kandi ziboneka zigaragara, bakaza kwicara hamwe bari gutora inyishu y'ibibazo byose. Ariko iyo byanze ko abashamiranye bashobora kuganira bagahura, uwihaye kubahuguza arabahanura agashiramo n'inguvu nyinshi yatoboye kugira abantu bahuze.
Mukanya gato Dr. Jean Minani, ikintu mwiteze ko
akuri ihugu bakarenda byo bakoze nacyo gituma ubona byagenze gusa.
Ikintu mwiteze ko cyakorwa muri iki gihe mwanditse muvuga ko akarere atacu kakoze kamusaba ishyiramwe mpuzamakungu ishyiramwe ry'umwe bwa Afurika kugira icyo bikoze. Ikintu mwiteze ni iki? Mukanya gato cyane gusa.
Iyo ndabitezwa mbere na mbere ko bwo kwikubita gashi iyo leta y'Ubujumbura n'abayishyigikiye bakabona kuguma bagaragaza kujya bavuga ngo ntawe tuzuca nzuzugana atacu bimaze barabe basubiza amaso inyuma muri kahise naho byabaye naho uhisha umwotsi inzu y'imirasha biragaragara babone yuko kuguma bavuga ngo nta kingo ntawe tuzuwa nawe tuzuja babona n'ingorane ziringa mu Burundi ko ari ukwibesha kwimbera n'inzira ukabazoza aho ukorera bazoza barundi basenzukanye ukwemera bakaza ubu tukicara hamwe ukaganira tugatora inyishu z'ingorane z'u Burundi ingorane zihari tugahera tukabigihunga nk'ibindi tugatera imbere.
Reka tubaze n'abandi bashinga ntahe ikintu babona co kurikira nk'uko Etienne abibajije ikintu co kurikira ni ikihe mushinga ntahe Leonard Nyangoma mukanye gato amasegonda 30.
Icyo kurikira muri ibi bihe ibiganiro byahagaze icyo two bivuga ko Dr. Minani asa n'uje kubyishura nuko nari nabivuze yuko leta yo fatinyi ngo nyine tujyewe bu ndarengeye byose nshize imbere neza abanyagihugu ikaza mu biganiro bikenewe ko twumvikana kumuhuza nko nabivuze tukamurondera tukamuzana tukadushira hagati yacu umugabo hakaba hariho ubushake icyo ni kibuze kandi ntibaze basubire kuvuga ngo nta bibazo biriho. Ibibazo biriho natanze akarorero kuko jewe kubona nama nangaye Jacques ngira arabyibuka ko twigeze guhurira nawe yangaye mwaka w'2006 i Bruxelles ampanuza ati muradufasha natwe yari muri FNL nyine ati tuje mu biganiro kina mwe mu bimenyereye muraza mu bidusigurire kandi twarabikoze byo naragiye i Dar es Salaam kubonana na Gwasa turavuga ibyerekeye ibiganiro ko bikenewe kandi barabigiyemo baragamburutse barabicamwo maze ibibazo bitari bice barabitorera umuti kubera tusige turi inararibonye muri ibyo bintu nibaza yuko hari ubushake bitogorana byofata ndetse umwanya muto tukaba twaje kumvikana
ariko ikibazo mushikana Nyangoma cabahuza carabaye ingorabahizi ku Barundi abahuza amaze kacanke abaserukira ayo mashirahamwe ni gake abatavuga rumwe na leta babumvikana ko na leta y'u Burundi. Reka tubonereho akanya kukubaza Jacques Bigirimana niba umuhuza yoboneka yo kumvikanwa ko n'imirwi yose mu Burundi itavuga rumwe.
Murakoze ndega umuhuza sumba barundi bonyine ubwabo ninde je byo bundi mu kandiro nagiriye ku mpanda muri province Rubanza navuze yuko aho bigereye abarundi bonyine barashobora kwicara je ico no kugira nuko abo bashinga ntaye babiri ubona ngaho ni inararibonye mu bintu kamwe nibi ibibazo bamaze gucamo nk'ibisa nibi ni byinshi kandi ingende babitoreye umuti ntibyabereye kenshi imbere y'umuhuza ayo n'ibindi birebire inani arabize cyane bikiriraca imbere y'umuhuza cyo bico novuga gusa aho igereye bajya abo o nabako tugira imana bakabakiriho akaba ari naribonye na leta ni barundiri ahantu nk'abarundi bunyine barabi aho buhurira bavugane nk'abarundi bavugane nk'abarundi kandi bashaka inyishu y'umunyagihugu w'umurundi kuko twebwe aho tubereye bloke nk'abantu bari Bujumbura ndashaka ko Nyangoma byumva ndashaka ko Dr. Jean Minani byumva urabona umwenegihugu yarayemeje ibwirizwa shingiro rizomuginga gusubira kumubwira ko tugiye mu biganiro bishobora gutuma bisuka mu mazi ibyumya cy'ubuyemeje sinimbira yuko ibyo bintu bishobora kugira intambwe nime kuko umwene gihugu navuga ati jewe mwara twaratoye ibyo twatoye ngibi ikandi kwabitoye hari habavuze bati ntubitore mugabo kandi amatora yagenze neza kuko harabigishe oya harabigishe ego icyo kintu ndagisabye yuko nuze abo banyacyubahiro babiri babyumva kandi ntunziremo ntunziremo abanyacyubahiro babiri babyumva
urazura kuvunagura amajambo akanya kanihuta cyane rwose
bazinde Dr Jean Minani na Nyangoma bazi neza yuko hariho de contact zishoboka bishobora gufasha uwo muhuza umukoresha kwanga rero ndasaba yuko abo bantu buraba ukuntu nyabo reka na leta y'Uburundi ndayisaba nk'umparoshe bw'opozisiyo politike sa parlamande niturundirane andihuru y'amamedia andihuru y'abo bantu bitonda bahuza twabikwatakwitukako icyo ni cyo gihe mbona cyo bakibuye
ego me tubibutse inshuti mwese kumwe kamara bandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas miriwe neza
mwirwe neza
muri hega Thomas
jende mu gisagara cya Bujumbura
akazi na Kirundi
ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko turi kumwe n'abashinga ntahe Dr Jean Minani arongoye Runani Senared Jacques Bigirimana arongoye Mugambwe FNL na Nyangoma Leonard arongoye Umugambwe CNDD turiko tuvuga cyane cyane ku ikete ryandikiwe eka kutangazo ryasohowe rivuga ko umuhuza Perezida w'igihugu cy'u Buganda afite amakosa menshi muri ibyo biganiro by'u Burundi bitagize aho bishika duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
yego je ubwa mbere bwo nagomba kumera nk'ubusimbiza gato icyo kibazo cy'umuhuza je narigeze kuba ndakivuga ko cyane kuko narabona ko intambara yavyutse mu Burundi yavuye ku bintu bita ibiringo nibyo niyo ari intambara ugaduhura ugiye kuzobabera umuhuza nawe ibiringo iwe ntabyubahiriza kandi naho ne bisabwa urumva narabona neza yuko atacho adoshobora guhuza ku Barundi kandi narivuze imbere y'igihe n'imbere yuko bitangura rero kugira icyizere ko uyu muhuza ari kugira icashoboye sindabyumva neza ko byari gukunda kandi kanatsindura bona nibiganiro ntihagera nabyitaba keshi ngo bikurikirane ahanini akazi yakarekeje umufasha wiwe umufasha w'umuhuza nawe yaravugwa keshi ko yewe ari kolabure n'ubutegetsi bw'Ibujumbura urumva ubutegetsi bw'Ibujumbura ngo byo umutegetse byaba ari ibyo nyine yagomba gukorera ku kiranga minsi leta imuhaye kandi ibiganiro ntacyo byari gushobora kuvamwo mu gihe atabantu bitwa ko bafitanye amatati bigeze bahura ngo babonane amaso mu yandi bagire umwe agira ati ntebyiki wundi ati ntebyiki kugira turondere ineza y'amahoro ku rwego rw'u Burundi bwose hama nibukije Jacques gato yavuze ngo ibiganiro ngo mu Burundi ngo hari abashinga ntahe ngo bashoboye ngo kuganira ngo bakabyihereza mbe izo ngorane zarinze zituma bajya buka hanze abo bagabo n'abavutse uno munsi guhera muri 2015 ntabari bahari rero je kuvuga nti ibiganiro igihe hamaze kuba ingorane hama haba bagabo bahagati niyo kwitwaza ngo nibaze mu Burundi mu gihe uwo nyene iminsi yose yamavuga ngo abagize kudeta ngo bagirizwe ibi se nta nibafate ngo nibakire urubanza urumva none uwo ufata abantu wipfuza gukira urubanza ugakivuga ngo nibatahuke muganire kandi utabemera ahubwo icyiza ni uko yoraba kahise k'igihugu habaye amatati byiza nuko buganira ntibarindire yuko abantu bazorinda gushyira mu migere ngo bamwe batwarwe n'agashavu muri umuhuza nawe je nibaza ko aho bigeze ubu no munsi turazi nyine ibintu biko biragenda umuhuza yarakwiye guhindurwa bakarondera undi muhuza bishoboye kumbure nawe yubahiriza amategeko ya demokarasi abyubahiriza ibiringo byateye induru nawe ashobora kuba abyubahiriza atabwo kwama yigumiza ku butegetsi nk'uko n'abandi bavuga bati bigumiza ku butegetsi
reka mukanya gatoyi urakoze Toma reka mukanya gatoyi mushya ntahe Leonard Nyangoma agiye cavuze ku vyimbiro mushikirije bitatu duga ku ijambo mushya ntahe Nyangoma akanya gato munsi munota umwe
yego uyo mushinga ntahe ibyo yavuze ni vyiza cyane yavuze ati umuhuza nta kintu kinini yari kutwungura nawe nyene ibyo tunenga leta y'Ubujumbura ibyo akora yihaye ibiringo byinshi by'umurengera nawe nyene hanyuma kuri icyo kiye icyo gato nukwirwa ndabiharira ko byo yavuze nivyo
yego me
kuko urabona yuko nkuko nabande babivuze umuhuza ndi yabishimitse mu cyane yabitereranye umufasha wiwe
yego me docteur
ari makuri bibindi kigira kabiri ati kukerekeye aho twohurira nazo nyene nibyo igihe abantu bagicebana kubera ibyabaye ibyakwirikiye cyane cyane urwimo rwo kuva mu mwaka wa 2015 harabaye ingomere nyinshi ku mitima nje gituma bamwe bagira bati twohurira hanze ariko igihambaye kuko nanye ndabivuga umuhuza tubonye bikenewe kushobora kumwirondera tukamuhuriza ko kuko naho abantu bababaye cyane hari igihe ibintu hari igihe abantu bikubita gashi bati enda ibi twakoze n'amayobera enda tuhindure dushire ineza y'igihugu imbere ya byose
reka tufunagura amajambo akanya kari butacane rwose mushenahe Leonard Nyangomareka ni jambo Dr Jean Minani nawe nyene agira icavuze ku bishikirijwe na Toma mukanya gatoye cyane rwose unutumwe
yo nashimye cyo cyumviro cyo mushinga ntahe Toma yavuze n'ukuri uko abibona niko biri ku bwacu rero mbona yuko ubu birashoboka ko dushobora gusubira guhubura ni nabonye niyo leta y'Ubujumbura ni Petero Nkurunziza nabiwe nabo bamushigikiye naba Jacques Bigirimana baze barahanura twashobora guhubura ariko ndashaka kubabwira abavukana no mu rugo rumwe iyo bagize amakati igihe badashoboye kumvikana nabo nyene ubwo nyene barakenera umuntu w'umuhuza abahuza akabumviriza ubwa kabiri iyo batumvikanye mu rugo baragenda kwa nyumba kumi akabafasha nabo nyumba kuma naniwe nabo bashinga ntahe bavuga ko ukagacimbyo byanze barunguruza bakagenda handi bakaja kumutumba kumukuru w'umutumba cyangwa bakaja ku ikomine bakabafasha umuhuza rero arakenewe uwo muhuza rero iyo uwa mbere yananiwe haraza ubundi hejuru ubwo bwo hejuru agafasha uko niko bigwizwa kugenda nayo umavuga umuntu avuga bavuga ngo ntaho tuzoja turakomeye uzokomera gushika ryari
yego me namwe Jacques Bigirimana
mugire bigenda biyangara si neza igihugu
reka duhe ijambo Jacques Bigirimana nawe agiye cavuze ku bushikirije na Thomas
ingembe urumva ikintu murakoze ku bijambo
yego
uyo Toma ibyavuze n'ibintu byiwe nyene avuze ibyo atazi kuko avuga gutyo umuti w'ibibazo turimwo ari kure yawo uti gute avuze ngo twetora tuvuga ngo abagize uruhara muri kudeta yo mu 2015 ngo nibafatwe nibafungwe burya ibyo biganiro nidukuzana ku ntebe y'ibiganiro abashatse gutagaza ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu akaba ari byo avuga ibyo biganiro hamwe nabo ntibizoba kandi bizokunda abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu barinda guhanwa ku isi yose niko bigenda barahanwa rero icyo ni cyambi ntasubire yo kwiyumvira ibyo n'ibyiwe kandi uburenganzira bwiwe ntasubire kwiyumvira kwico onye niba ari cyo kibujije ibiganiro ntibiko biraba rero kuko ntituzokwigira twemera yuko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu bajya mu biganiro ibyo ntibikunda kuko ibyo ntibibaho icyo ni kibigira kabiri nshaka yuko uwo mushingamateka Dr Jean Minani n'uwo mushingamateka Leonard Nyangoma bumva yuko ibihe turimo uno munsi bitandukanye n'ibihe byaya Arusha ya mbere igihe Arusha ya mbere hari leta yari yaraye imenya amaraso y'umunyanyeri cy'ubero perezida Amerika ndagaye iragaruka ku nguvu hanyuma natwe harimwo abo banyacubahiro ndi kutiko turavugana ngaho turabyanga tuti dufuma tuhasiga agahanga nimudutware tubyemera iyo leta icayemera kuganira
n'uwo
leta yari uyu munsi yaratowe n'abenegihugu babyemera batabyemera
yaratowe na bene
cyo katubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika
nuko ibihugu byose
ndiko ndabaharurira umwanya
ibihugu bya Buraya tabishyira mu gihugu bya Afrika haba Nations Unies zarungitse intumwa ziserukira ngaha mu Burundi kandi bashikiriza makete umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri makete handitsemo bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukurunga ikintu maze duserukira ibyo rero byuko umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko ibyo byararangiye
reka ndabasabe bashinga ntahe mushire amasaha imbere yanyu urenza umunota umwe tuca tumwaka ijambo reka ndabona kanya kihuta cyane rwose tubibutse inshuti mwese kamwe ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Benoit miriyo neza muri hega Benoit ego memwegere telefone izina ry'ikirundi ninde
ni ukuri
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
genda se icyumviro ni nakabazo atriko ari katarika nini gose
ego
bijyanye no kuzi ibiganiro bya Rusha bibandanya cyangwa uko byatanzwe je kweri mvuga ati abarundi twaje n'amasengo aku mukwize ni yego muhuza w'abarundi kandi na mu gihugu iwiwe atakunzwa ibigira bidahe bigenda neza ikindi natwe tuvuga ati akore nako ni kabyitaye rwose abarundi twebwe nyine nitwe twagize ntitwagombye kubishyiramo ingufu kubera ibyo mu biganiro tuzaba kuvuga ko hamwe bamwe cyabavunye abandi kitabavunye undi bakitabavunye ibyo kuko turinze turaba urinze ukoresha nk'imvugo yuko cyabavunye ndazi ko ata muntu ushobora cyaravunye gusumba Mutama Donald Nyangoma kuva dukura tutumva abantu bose bacanyemo haba umuntu abahuza bose bakagenda bagasuma bubanka ibivuye k'uwo muntu aba agomba kubahuza ariko ntibatumiye ntiyo hamwe hari igihe usanga leta iremeye ibiganiro abatavuga nabo ntibemere abatavuga nabo rumwe na leta nabo bemeye nayo leta ntiyemere mu kiganiro byotunganye ahantu
nduva Benoit umurongo wawe utameze neza cyane rwose ariko mu majambo make nibaza ko muriko muvuga ko ibiganiro bihuza abarundi ari amananiza kuko kenshi na kenshi leta yemera kenshi na kenshi ugasanga n'abatavuga rumwe nabo ntibemeye batumvikana muriko muvuga amajambo make ko ibiganiro hagati y'abarundi byabaye amananiza Dr Jean Minane ibishikijwe na Benoit mubivuga ko iki ukanye gato
ariko siko yavuze ati namananiza ariko birakwefunguruzwa handi utwamwa kijambo ingeje ndamubandaniriza ko nibyo ibiganiro n'ubu biracashoboka abavuze buse ibiganiro n'ubu biracashoboka kandi nta yindi nzira atari ibiganiro n'abavuga ati twebwe turashavuye tuzofata ibigwanisho tugwane impera n'impera bizoherera ngo bicaye hamwe kubaganira ni ngombwa ko bizohera twicaye hamwe twese twaganira ubishaka utabishaka impera n'impera zobishaka twese zobishaka wicare hamwe kuko ntako byoguma gutyo bizoshobora ko biguma gutyo nabo abarundi bose tuzazohaguka duhagurutsemo tuvuge dushaka kuganira bihere impera n'impera ibyiza rero batabishaka bukwemera n'ingoga kuko naho batabishaka bizoza barimwo cyangwa batarimwo ariko nifuza ko twese tuzuba turimwo muri ibyo byose turimwo turavuga hirya no hino turihenda n'ukuri ibiganiro bizoba kandi bishobora kubera mu Burundi kuko mu Burundi abuganira ni babanje n'ubuganira hagati yabo bizobera hanze n'umuhuza hagati yacu ibyo byayo byo gutegura ibiganiro numvise wabajije ati barubonye ntibashobora kwicara hamwe bakagira birashoboka mugabo bashingiye ku biganiro byabereye hanze hariho n'umuhuza bazosikiriza ati bya bindi zangorane bumvikanye ibi ni bitwa byumvikanye ariko intango y'intango ubu dusubire kujya mu biganiro twese
twese
kujya mu biganiro kandi tugende dufise agatima
kukubaka gushaka inyishu tutavuga ngo wewe umeze gutya umeze gutya ngo babone uzopatugane n'umuntu numwe wewe ukwanga abantu kabuki wowe n'umuzopatugane n'ujyana
ego medica duhe n'ijambo Jacques Bigirimana agira icavuze ku bishikijwe na Benoît duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
icyo jewe babwira nituze turiheda gushyira nayo mu dikije babarire abo bavukanyi bari ngahonye kandi bonye n'ubwabo barabizi nimibuke mu 2000 mu gihe cy'1998 na 1998 igihe abo bashinga ntahe baje yarusha murazi ko bari babwiye umuhuza yuko abo banyepolitike bashinye icyo bita CELOF kw'intambara ikihagarara umuhuza acajyana nago acaremera ati koko abaserukira imigwi yose ihanganye naba icyo giharasinywe icyo bita cessation des hostilités CELOF ubwo nyene muwo muri iryo joro nyene amaraso yarasesetse imigwi igwana yaciyirwana nyakurwana abantu barapfa barasikira umuhuza aratangara ati niko batubwiye yuko mwebwe musinye amahoro acagaruka ibi nabyo n'ibiki rero natwe icyo two turagira twahagwa muri uwo mutego nereke Burundi ya nande igwa iganira nde hanze imbere y'umuhuza icyo je mbona abo bavukanye bene wacu abo nyagoma na minani n'abandi ntidushobora kubahebera hanze ntidushobora kwemera ko baguma bavugira hanze kandi ubona igicabo tutegeze kurondera kadre twebwe dushobora kuvuganiramwo kandi turabije twovugana tugayishukana by'ukuri tutiriwe tubaza imbere yo kwiyararaza imbere y'amakuru kuko munani na nyangoma umuntu acaba ati none mwebwe muserukira iki baba babiri mugabo suko batudugura acaba ati muserukira iki mbega mutahabaye hotariki ibyo rogewe nka Jacques sibyo ngiye hano urubu ubu mvuga nta numa akwiye guhera hanze kandi nta numa adakwiye kumvirizwa mugabo twumvirizwe gute tuvugane gute ni ikiro rero niko ndasaba nibaze reka rero twe dusabe leta irondere intumwa zigende zirondere abo ba minani abo ba nyangoma zirondera abo bantu koko tubona neza yuko bafite icyo bamaze kandi bashobora no kumara mugabo icyo ntishobora kwita ntidushobora gusubira imbere yo guhuza kuko muhuza ndetse n'ukumukoresha ubona ntanicyo yodufasha ibibazo biri ngayo biri muri twebwe n'ibiri mu muhuza
reka duhe n'ijambo mushana Leonard Nyangoma nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Benoît mu kanya gato
murakoze Frederico mu kirundi bavuga abatutsi dusemo ibagira icyayi muteye navuze mu kanya gaheze kuyo Jacques mwaka w'2006 yarahunze twarahuriye ndetse i Bruxelles yandonderera uko ndamubona yatanguye asa n'ugomba n'ushobora guhanura leta ikikubita agashi ikitaba ibiganiro ariko ko bivuga umengo nta bibazo biriho umengo nta bibazo biriho kandi amaleta arasa na kera byavuga uko nyine ngo nta bibazo biriho ngo ntabwoko buriho mu Burundi byavuga uko nyine abo ntiahakana bavuga ngo baba bagomba gutembagaza leta abo nyine banenga iyo leta naho muvuga ngo iremewe n'amakungu amakungu iby'amakungu niko bimeze uriho n'aba yagiye aciye muri kudeta nk'uko iyi leta iriho yabigize amakungu nta kundi akorana n'uriho nta kundi ariko rero ibibazo biriho
mushyira nayo Nyangoma kuvuga ko leta yagize kudeta si ibintu twovugira ngaho ku iradiyo tukabikarengana uko siko byagenze duga ku ijambo
nari kuvuga ndi ni Arusha cyane kuva i Roma rero nagiye mu biganiro twakoreye mu kinyegero imyaka ibiri yose i Roma Arusha twaraganiriye n'abantu tubona ko bari baragiye mu by'amakudeta ruganira ngo nuko naka yabaye umugenzi kuko iyo habaye inkomere nyinshi murankana hanyuma mugasubira mukaraba mugashyira imbere neza igihugu imbere ya byose neza igihugu nibyo bituma mwemera kuja mu biganiro nta kwinye kunyegeza ugahumiriza ukabonera ngo wa mwana gukiko ntakibona ndikimbona ibiganiro Yakobo Bijake babe ibibazo mu Burundi biriho bikeneye kwicarigwa kubera atakwizerana ku kiriho hagati y'abarundi nijwe gituma benshi bavuga bati byobera hanze hatuka bikenewe kandi bizokenegwa tukumvikana ku muhuza ikintu ca mbere two mu guhura ubwa mbere guhura tukabona ibibazo kumwe tukabona ibibazo bikenewe gutorerwa umuti hanyuma tukiyumvira umuntu yodufasha kuduhuza icyo dushobora kutwungura kugira ngo dutere imbere nahandi naho guhakana ibibazo ngo icane umunani ndibisa n'ubu ngo leta yatowe hariyo yo leta ndayo nemera
tubibutse nshuti mwese kamwe abandanye kumbiriza iradiyo y'Amerika
zanigwa noneko
reka duhe umurongo ndabona umu nyanyu iradiyo ijwi y'Amerika Jovin atari umurongo reka tugaruke kuri wewe Dr. Jean Minani mwavuze ko ibiganiro vyoba bikabera mu kindi gihugu hari gihugu mwifuza ko ivyo biganiro vyoberaho mu gihe vyoba
ye mirashobora kubera muri Arizabeba umugwa mukuru w'ishira hamwe bihugu bya Afrika ariho bakorera ntanze nk'akarero nk'aho kuko niho mbona atanamwe ahengamiye yashobora kubera no mu kindi gihugu twebwe ntangwaye ndofise icyo dushaka gusa twifuza nuko abo bose barimo baravuga ngo nta biganiro bikenewe kujya hanze nta biganiro bikenewe ku naba naba ku bwanje n'abandi bose mbese turi kumwe abo bantu barihenda kuko ingorane ni nyinshi mu Burundi kandi uko buca niko zigwira uko buca niko ziba nyinshi utarabibona n'utarashikirwa ariko nawe azoshikirwa sinzi ko bose barindire ko babanza gushikirwa hamwe umunyagihugu ashitse kugira ngo bamenye yuko ari ingorane mu Burundi rero cyo n'ubu subire ntera kamo Manuel rero Manuel na Jakanyumve acashikiriza n'abandi nako none barimo barakumviriza nkuko umushinga nta nyango mayivuze umuntu ariruka agahemagurika bukeye aruhutse ati byo nigeze niruka nibuka iyo bavuye basubiza agati mbembero umusegundi umwe ko nta rumwe nishaka ko yibaza yo kwiyumvira amagogo yagowe ngo yasubiremo yumvira umusegundi wasubira inyuma gatoye ndeha gatoye basubira inyuma gatoye barabaho bari uko bari bameze ukujyo babita ntibabita abapfuciyitse babita detribaro genocidaire abo bajate
Ndi baro genocide. Ego mereka twibutse nshuti mwese ko niko mwabana nyakumbiza iradio ijwi rya Amerika. Reka tu akanya kare guta cyane gose Dr. Minani reka mukanya ndaguhije jambo reka duhije jambo munyanya iradio ijwi rya Amerika Jovin muri beneza.
Ni yewe kandi tubisorere nyishu.
Muri hega Jovin.
Allo?
Muri hehe?
Kuri ubujumbura.
Izina gikirundi ninde?
Ziva ndayize ziva
ndego murafiki bazo murafiki umva ndo gakwijambo mukanye gato
sa
duga kwijambo ikibazo cyimviro
cyumviro dane bado yuko abanye politike bareka kunigana bamigana bahana inkokora na botahuka abafona tasho bagira bagataho
murakoze Jovin reka tushikirize ico cimvira mushikirije tugihe mushika ntahe Leonard Nyangoma duga kwijambo mukanye gato Nyangoma murabi kwisaha umunota umwe
oya nta wase gutahuka nta wigeze yanka gutahuka iwabo burya nta muntu adakunda iwabo igihe rero ibituma byatumye umuntu ahunga ava mu gihugu bihavuye ntanje no gwakarorero Jewe nabaye mushikiranganje gutahukana impunzi kuri leta ya Melchior kuva dutsinze itariki imwe y'ukwezi kwa Ruheshe mu 1993 abarundi bose bari aho bajyaga gutahukira umunsi umwe ntawiri waragenda ngo kubahamagara ngo nimuze akuzuye ntikamurikwa rero igihe hari amahoro igihe umutekano uri mu gihugu mu gihugu cy'umutekano ushobora kubigana kwigana ibyo byose nta n'umwe atabiza ariko igihe hari umutekano ukwiye abantu bazotahuka izo ndongozi zose zizotahuka mu gihugu cyabo nico rero iyo leta mu bimenyamenya bya mbere yokora yukwerekana ko ishaka kuganira yukora ibimenyetso ikarekura abafungiwe ibya politike iyo mitahe bashizeho ngo kwirikirana ngo abageze ibintu n'ibintu ikayihagarika n'ibintu igihagarika gutoteza abarongoye imigambwe cyangwa imigambwe itavuga rumwe nayo n'ibindi byinshi yokora hanyuma igacitite rero ndaje mu biganiro
nego merekade ni jambo Dr. Jean Milani
gakora bya bintu ndavuga z'ampanuro natanga je
yego me
nkuko jacye
izo mpanuro ni nziza cyane
gusa nabonye byinshi imindwaro nyinshi narazibonye kuva ku mwami gushika ku ma republika yose narazibonye
yego merekade ni jambo mukanya gatumi nabahaye umuntu nabisaha reka ndamuhe ijambo Dr. Jean Milani nawe nyina gice avuze ko byashikirwe na Jovin avuga ko abarundi bari hanze bakwiye gutahuka bakaza kubaka igihugu cyabo duga ku ijambo mukanya gato umunota umwe
nibyo umushinga ntahe namwita umusore sinzi ko ari umusore n'ukuri ibyo avuga nibyo turakwiye gutahuka ariko utahuke tujyahe nundi umugabo yoshobora kuva mu rugo agati byiwe kageze icyamwirukanye ari ukubera amanyama gusa y'uguhunga gukunda guhunga icyo twahunze kiracariho kandi kiriho n'ubu kiracariho ubu rero nta wo kunywa waze kwita muri mu mucanwa awubona mubya rero nta yindi nzira niba ushaka ko duhunguka dufashe twicare hamwe tuvugane kuryo twuhunguka ije dushaka ko tuganira dushaka kwicara hamwe tuvugane neza nyine kuryo twuhunguka nicyo kugwa kugira ngo duhunguke
naye bundo kugongo kugongo n'ukuri yego me n'ani kugongo Moshe na Jacques Girimana namwe
namwe twaganiriye twavuganye kujyo igihugu tubona cyo mera
yego me
kujya mu Burundi twese akaba amahoro dushaka twese kubaka kubakira hamwe kandi ukavugana n'akazoza kugihugu cyacu
cyo. Ego me namwe Jacques Bigirimana mubwire ico muvuze ku mpanuro zitanzwe na Jovin duga ku ijambo bukanye gato umuntu umwe.
Jovin ndamushimiye cyane ahanuye neza karageze niko ndahanura. Aho bene wacu ubaho mpagaze mu biganiro ngira n'ibyo umpagaze ko nuko abo bene wacu batahuka. Koko bagatahuka umutima uri mu nda. Nicyo tuba navuze ndi naho nyagoma yashatse kunganira avuga yuko mvuze yuko ata ibazo bihari
oya
sino rwa ko tagazo ibazo bihari amanosabe leta yuko yobarondera igarunkira intumwa kugira ngo muvugane ingene icokogwa gishoboka cisunze bwirizwa shingiro abarundi baraye bitoreye icokogwa muta rero ndazi ko hariho ibitagenda neza mugabo ntibishobora guhenda mu biganiro bishobora guhenda ku matelefone byinshi bizohera turi kumwe murazi ko ari ibintu byo kuva muri 93 gushika uno munsi bitarahera neza ibyo byose bisaba ko twicara hamwe ngaha mu gihugu tukabyumvikana ko ntimwibaze ngo sinumve icyo Nyangoma amaze ari ngaha mu Burundi ntimwibaze ngo sinumve icyo Minani amaze ari ngaha mu Burundi ibyo aho cyo tukiri aho tuhagaze ni ukwiyambika agashambara kugira ngo abantu zose ntibagume bavuga ati Abarundi sinama n'inyamaswa rero icyo twese ko turavuga ni mutere intambwe tu privilegier za contact izo contact natangwe yemvuga dusabe leta izishira imbere dusabe Minani dusabe banyango nyango nta nico anagize cyo bundi nabyindegera abategetsi nabaza iko ndabaza bo rubo barambira ati nyango mari onari n'uyu munsi navuge tuvuruga ikintu cyitaye ibyo abimenye yuko ari uko bimeze kuri we eka nabandi kuko turakora ibishoboka byose
ndabona kanya kihuta mushyana he Jacques Bigirimana ndabona kanya karihuta
njya kubarundira kugira ngo tuvugane ingere bashobora gutaha ariko kidashoboka ni riganiro nuko umenga bashaka iganiro nko byarusha aho umenga ni impande zirushamiranye nta mpande zirushamiranye kandi leta yatowe niganira aho girumviriza
tubibutse nshuti mwese kumuka mu rwandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean-Marie turi kumwe na Jean-Marie mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jean-Marie
ndi mu ntara ya Ngozi
ya kazina Kirundi ninde
ni nduwayo
tuga ku ijambo kibazo cy'imvira
yego cyo nico nabamba gucekeza aba batumire numvise
yego
aha nini mvuga nti bitwaza abanyagihugu canke abenegihugu bavuga ati demokarasi mugabo demokarasi ahanini turavye neje mu Burundi sa abanyagihugu batoyi bayisavye abanyapolitike bagiye baravyumvikana ko uravye no mu 1992 haratowe n'amasezerano umwe bw'abarundi haraho n'ibyitwa shingiro n'ubu hari uwo numbesaje kuvuga ngo bwitwa shingiro y'igihugu batoye abanyagihugu navuga nti baraturenganya nta karongo na kamwe nta article n'imwe bwitwa shingiro abanyagihugu bigeze bagiramo uruhara twe duhamagarirwa gutora gusa nta n'umwanya ukwiye kudusigura ngo tumenye ingingo ku yindi bigeze batugirisha uretse kuturayika gusa ngo dutore muri make rero navuga nti nibumvikane hagati yabo umunyagihugu muto yaruhuke kuko navuga nti bariko badukinira kuri kuraraba nti aho bari nk'ico no kwita geopolitiki baba bari ku ntwaro cyanke abo bari hanze biraboneka neza yuko ari bafite abandi bantu bari kubarakorera sinari abarundi hagati yabo bicaye mu Burundi hadutsingorane turahanurana tukumvikana ata wundi muntu atwivangiyemo murakoze nitugira amaho
murakoze ndwayo Jean Marie reka musiana hele unari nyagoma mugire cyo muvuze ku cimviro gishikirijwe na Jean Marie ndwayo avuga ko abarundi hagati yabo bo kumvikana kanya gato cyane gose ari kumengo bafise abantu bakorera duka ku ijambo mu kanya gato umuntu tumwe
bo urakoze mugabo muno wabwira date gusa yuko ayo benshi yigeze kumbara ngo mpunguke bati mugabo ntuzovuge batutashe utote wihorere n'ukugwa ngo bazompa ako nagaciye mugabo baramaze kubimbari abamwe bamwe mwe nuko nyene umva giye ndakuze sinotagukanwa ngo ndeke kuvuga ibigenda nabi mu gihugu na nivyo namye nkora kuva na kera ku ntwaro z'igisoda gira murabizi sino kwirwa ndabirandira ko uwo nawe ibyo yavuze harimo ukuri kweri kuko turabizi ibyigwa shingiro ni inkomoko niyo soko y'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu cyose nkunda kuryita umutima w'igihugu nicyo gituma yidoza avuga ati aya mabwirizwa shingiro twayabona yategurwa n'abanyepolitiki hanyuma bakazana twayemeza batayadusiguriye nicyo n'ikibazo kuba abanyagihugu batashoboye gusigurirwa amasezerano y'Arusha ibwirizwa shingiro bakabitora nk'iri byo byakavuga ngo baratoye si ibwirizwa shingiro rya ryatuwe habanje guhonyangwa amasezerano y'Arusha nibaza yuko ari ibintu bizosubirwamo nk'uko yabivuze rero nuko hamwe bavuga batumwe ari bukuru ugakwira hose ngira nico yashatse kuvuga abarongoye abandi baba muri abanyepolitike baba barongoye amadini baba barongoye amashirahamwe atavuga rumwe adaharanira inyungu za politike abo bose iyo bigenza neza nicyo byafashije tuvuye Arusha kubera abavuye Arusha b'abahutu abatutsi baravuye bahinduye ingendo ibintu by'amacamba kubiri y'amoko barabivamo abanyagihugu baca baboneraho rero abanyepolitike bitwaye neza mugabo ntasaba yuko amabwirizwa yokwama yasiguriwe abarundi mbere yuko bayatwara ndetse mu nama nshinga amateka yewe navuye mu nama nshinga amateka nari natoye
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mu nshinga ntahe y'ingoma
abarundi batumva aho umushinga ntahe
akanya karagiye mu nshinga y'ingoma reka duhe n'ijambo Dr. Minani nawe nyine agice avuze ko byashikirijwe na Ndwayo Jean Marie mu kanya gato avuga ko abarundi kubwabo kumvikana ahubwo bafise abo bari korakorera ku mpande zose duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
nashaka kubwira Ndwayo ko atamwe n'umwe simwe turakoraho hirya no hino twe dukorera abarundi na twebwe turimwo ku byo twibaza ko byo bari byo byiza byo bibereye ariko rero kandi n'icyo nashimye nuko yavuze ati mwebwe mwumvikanye mukaza mukatubwira icyo twumvikanye ko mukakidusigurira tukacumva ibintu byogenda neza ibyo ndabyemera nabyo nusubiremo nta kundi bizogenda n'ubundi biri kwicara hamwe twebwe indongozi ziri imbere n'abakubandi ko twicara hamwe haba abari hanze n'abari ndani abari ku rugo butegetsi n'abatari ko banywara bugwanya duhuye tukaganira ndasubiriramo ndagwa nkabyuka nkasubira ahandi nta kundi bizogenda impera n'imperuka tuticaye hamwe ngo tuganire
uturi
ibibazo by'Uburundi
Jacques Bigirimana namwe ku kamo katewe n'icyumviro cyashikirijwe na Jean Marie Ndwayo duga ku ijambo
ibwa mbere wa Jean Marie Ndwayo sumwe n'igihugu gasanzwe n'umunyepolitike
ivyo ariko arashikiriza n'ivyabanye politike n'ivyabanyagihugu batanzwe kuko iyo abari abanyagihugu batanzwe yari kuvuga yuko ibyirirwa shingiro bitateguwe nimba atariteguriwe sinzi shebuje yari yamutumye naye handi abenegihugu bari ngaha bose barabyumvise kandi bariteguriwe ico ni kimwe igira kabiri twebe ibiganiro tuvuga rumwe na ba Dr. Jean Minani turavyipfuza ejo bituma twete ubusa forme twabikoramwo niyo ndiko ndatariko turahuriza bo bavuga ko uko bigenda ari uko tugeza kujya imbere y'umuhuza natwe tuti umuhuza nicyo tujya kumubaza ibibazo se yari duteye kandi si wabifise nicyo tubifise nibaza turonderane kandi uburyo bwo kuronderana burashoboka turonderane tuvugane hari igihe muzosanga ata muhuza arimwo yogira akamaro gusumba umuhuza arimwo
ndabona akanya kagiye yereka mu masegonda nka 30 umwumwe agira ico avuze abarundi nkuko mwavyumvise basa n'abarushi abanyapolitike ntibari ko barumvikana ntibumvikana kumuhuza ikintu mu majambo make cokorwa mushya ntahe Jean Minani kugira ngo Burundi busubire ikabwogorore bufata inzira y'iterambere buve muri zone ryane niki masegonda 30 nturenza
Ikibazo cya mbere ndakibaza Jacques muzoguma mugagaza gushika ryari muzokumva ryari ko hakenewe ko twese twicara hamwe kugira ngo Burundi buronke amahoro kuko ko atayindi nzira atari ko twicara hamwe aha nkakangira ko nta kundi twebwe turi abo batavuga rumwe na leta bose abari mu gihugu abari hanze bifuza ko twokwicara hamwe aganira niyo leta n'abayishigikiye tukaraba ibibazo hirya no hino niba bibaza ko twihenda bazotwereka ko twihenda
igome munshi nahe
reka ho bihenda hanyuma cyo turi nishuri
yangoma namwe murafite amasegonda 30 ikintu cokorwa n'ikiye kugira ngo abarundi cyane cyane bato bato basubire bizere abanyapolitike duga ku ijambo
urakoze Federico mwibigano turi ko duje kugira numvirije abavuze bose na Jacques ndumva we kumengana afise ugushaka yuko haba ibiganiro byogarukana ituze mu gihugu kandi ntiyahakanye ibibazo igihambaye nkuko nawe nyine yabivuze ningene abantu bohura naho bohurira ico ni ikibazo ngira ngo dukwiye kwicarira tukaraba nyene twohura karaba yuko umuhuza yoba kenewe nibaza yuko nkuko benshi babivuze umuhuza azokenegwa kubibazo byinshi ayo ni bibazo bitazokenera ngirago umuhuza ndetse rero kugushaka kuriho natumye Jacques agenda hanure leta arimwo ayihanure rero yikubita gashi yitabe
ibiganiro Jacques Bigirimana ahoko guki kugira ngo abarundi bato batabasubira bizere abanyapolitike duga ku ijambo
twabanza gutandukanya ibihe tugatandukanya ibintu n'ibindi leta ihari uyu munsi yatowe n'abenegihugu leta yagize ibiganiro bya Arusha yari leta yicaduka yari yishizeho habanje kumeneka amaraso mukuru w'igihugu igero yategeza kuganira hakaba amasezerano guhagarika intambara no kubana mu mahoro iyi nayo irumviriza abayigwanya ikumviriza abatavuga rumwe nayo mugabo si impande zidisamiranye icyo ni kimwe ikicokorwa rero leta tuyisaba yuko yorondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo abarundi bene wacu bari hanze kandi bifuza gutaha kandi koko biboneka yuko bikenewe ko bataha kugira ngo tutegurire hamwe amatora iyo mu 2020
Jacques Bigirimana turagushimiye cyane rwose ku kanya nyacyo kugira ngo tuganire ni radio ijwi ry'Amerika Dr. Jean Minani nawe turagushimiye mushya ntaye Nyangoma Leonard turagushimiye kuba witavye ibiganiro ni radio ijwi ry'Amerika turashimiye abanywanyi ni radio ijwi ry'Amerika bose baduteze amatwi eka cyane cyane n'abaduteye akamo bakabaza ibibazo byabo turabateye akamo namwe inshuti mwese mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika mu kanya mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga.